Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Ngaramutse neza nshuti mu duteza amatwi. Uyu munsi turi kuwa gatanu tariki ya 27 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2016. Hano muri studio ya gatanu i Washington DC muri kumwe nanjye Ed Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbahaye ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Impunzi zibaho kuko ziba zabuze amahoro. Iyo tubonye rero abantu bakora muri domaine iganisha ku mahoro, iganisha ku mutekano, abo ngabo baba bari abafatanyabikorwa bacu.
Uwo ni Ministri Seraphine Mukantabana ushinzwe ibibazo by'impunzi no kurwanya ibiza mu Rwanda, avuga ku kamaro ko guteza imbere amahoro mu karere. Iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayibagezaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na Thomas Kamirindi.
Ed Rwema, ndagushimiye kandi ndakuramukije namwe mwese muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Mwabonye Imana ikingura. Duhere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abashinzwe umutekano ejo banyanyagije abaturage bari mu myigaragambyo mu mijyi itandukanye y'igihugu. Mu murwa mukuru Kinshasa, abapolisi barashe byuka biryana mu maso abantu ibihumbi n'ibihumbi bari mu myigaragambyo. Abaturage nabo babishyuye babatera amabuye. Abapolisi batanye mu mitwe kandi n'abaturage mu mujyi wa Goma. Abapolisi baregwa ko bashobora kuba barakoresheje amasasu y'intambara. Umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bwa muntu ukorera i Goma yatangarije Ijwi rya Amerika ko umwe mu baturage bigaragambyaga yishwe, abandi babiri barakomeretse. Umupolisi kazi umwe nawe yishwe n'amabuye abaturage bateraga ku bapolisi. Ariko umuyobozi wa polisi y'i Goma, Colonel Blaise Ndimundu, arabinyomoza. Yabwiye ikigo ntaramakuru AFP cyo mu Faransa ko nta mupolisi n'umwe wishwe. Abaturage bari bahamagawe n'amashyaka atavuga rumwe na leta, bashaka kwamagana icyo bita umugambi wa President Joseph Kabila wo guhindura itegeko nshinga kugira ngo azabashe kwiyamamariza manda ya gatatu. Muri Uganda, urukiko rukuru rwaraye ruhamije icyaha cy'iterabwoba umuganda witwa Isa Luyima, waregwaga uruhare runini mu gutegura ibitero byahitanye abantu 76 i Kampala mu kwezi kwa karindwi mu 2010. Icyo gihe Al-Shabaab yatangaje ko ariyo yakoze ibyo bitero. Isa Luyima areganwa n'abandi bantu 13, barindwi bakomoka muri Kenya, batanu ni Abaganda, naho umwe ni Umutanzaniya. Bose baburanye bahakana ibyaha. Biteganijwe ko urukiko rushobora gutangaza ibihano ruzabaha mu cyumweru gitaha. Urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera rw'umuryango w'abibumbye, Cour Internationale de Justice, CIJ mu magambo ahinnye y'Igifaransa, ruratangaza ko ruzumva ikibazo cy'imipaka hagati ya Somalia na Kenya mu nyanja y'Abahinde. Somalia niyo yareze ivuga ko Kenya yayitwaye igice kingana na kilometero kare 100,000, igice bakeka ko gikizemo peteroli n'umwuka. Urukiko CIJ rwashyize iki kibazo kuri gahunda yarwo guhera ku itariki ya 19 kugera ku ya 23 z'ukwezi kwa 9 gutaha. Muri Zimbabwe, abanyururu 2,000 batangiye kurekurwa nyuma y'imbabazi Perezida Robert Mugabe yabahaye muri iki cyumweru. Mu bagomba gutaha harimo abana b'abahungu bose batarageza ku myaka 18 y'amavuko mu mbabarire, n'abagore bose bafunze usibye babiri gusa bakatiwe gufungwa burundu. Harimo kandi n'abandi bantu bose bafite indwara ziri hafi kubahitana. Gereza za Zimbabwe zose uko ari 46 zarengewe n'umubare w'abafungwa, nk'uko umuvugizi w'urwego ruzishinzwe Madame Priscilla Mtembo abitangaza. Asobanura ko izo gereza zifite ububasha bwo kwakira abanyururu 2,017, ariko ubu ngo zicumbikiye abafungwa ibihumbi hafi 20. Muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuherwe Donald Trump yaraye agize icyizere kidasubirwaho rwose ko ari we uzahagararira ishyaka ry'abarepublikani mu itora ry'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa 11 gutaha. Nk'uko ikigo ntaramakuru Associated Press kibitangaza, Donald Trump yaraye agejeje ku mubare wemewe n'amategeko y'ishyaka rye w'intumwa za rubanda zitora umukuru w'igihugu, zitorana ku mukandida zimuri inyuma. Uyu mubare ni 237, kandi Donald Trump azawurenza kuko hakira amatora y'amajonjora agikomeza mbere y'ikoraniro kaminuza rizamwimika ku mugaragaro mu kwezi kwa 7. Aho ari mu Buyapani, president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama ejo yatangaje ko amahanga akurikiranira hafi iby'amatora yo mu gihugu cye. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, yasobanuye ko impamvu ari uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariyo nkingi y'imiyoborere y'isi muri iki gihe. Yavuze ko abayobozi yahuye nabo bafite impungenge za Donald Trump kubera ibyo agenda atangaza, birimo ko ashobora kuba atazi uko urwego rw'isi rwose rukora nk'uko President Obama bivuga. Uyu munsi rero iyi nama niho iri burangire. Usibye ibirebana n'ubukungu, aba G7 bateraniye mu Buyapani rero bareba n'iby'umutekano. Ndabashimiye cyane, turaza kongera mu kanya mu nshamake.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi, mugejejweho na Thomas Kamirindi. Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko umutwe wa Sena mu Rwanda aravuga ko itegeko nshinga rishya ryatowe umwaka ushize w'ibihumbi 2015 ryabagabanirije zimwe mu nshingano bari bafite, zirimo nko gutora amategeko, bongererwa inshingano zo kugenzura uko amahame remezo yubahirizwa mu nzego zose z'igihugu. Ibi Perezida wa Sena Bernard Makuza yabivuze mu kiganiro yahaye itangazamakuru nyuma y'umwiherero abasenateri bari bamazemo iminsi 3. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Asumta Kaboyi i Kigali.
Itegeko nshinga rishya ryatowe mu mwaka ushize wa 2015 ryagabanyirije abasenateri inshingano zo gutora amategeko, aho itegeko ryavaga mu mutwe w'abadepite rikaza gusuzumirwa mu mutwe wa Sena mbere y'uko ryemezwa na Perezida wa Repubulika. Ubu amategeko yose usibye arebana n'ubusugire bw'igihugu, anarebana n'amasezerano mpuzamahanga, andi yose azajya atorwa n'abadepite gusa. Umuyobozi wa Sena y'u Rwanda, Senateri Makuza Bernard, aravuga inshingano nshya Sena izashyiramo imbaraga.
Muri rivugururwa, ikibazo twari dufite yuko umwanya hafi ya wose ugendera mu kwiga amategeko, bityo noneho biravuga ngo Sena mufite umwanya wo kugira ngo mwite ku mahame remezo. Ihame remezo rijyana n'ingengabitekerezo ya Jenoside. Ese tuyumva gute? Ese iyo tureba amahirwe angana, ibipimo twashyiraho ni ibihe? Ushobora kubijyamo muri porogaramu zose ukajya mu burezi. Ese kugira ngo twumve ko umunyarwanda afite amahirwe angana n'ayundi, igipimo ni ikihe? Hirya no hino ukabavuga uti ariko hariya ndabona muri kariya karere, muri iriya ntara, wenda ibi bintu biri munsi y'iki gipimo twihaye.
Izi nshingano zo kureba ubuzima bw'abaturage, imibereho yabo munsi ku munsi, gusuzuma niba nta busumbane bugaragara hagati y'Abanyarwanda, kureba uko Abanyarwanda bose bagira amahirwe yo kugera ku mavuriro, ngo nibyo se nizashyiramo imbaraga ku buryo izajya itanga inama ku bayobozi b'abatubahiriza amahame remezo igihugu kigenderaho. Sena yabajijwe icyo yiteguye gukora nyuma y'aho umuryango utegamiye kuri Leta wo mu Bwongereza Oxfam uherutse gusohora icyegeranyo mu minsi ishize werekana ko ubusumbane bugaragarira hagati y'abakire n'abakene ugenda burushaho gukabya ku isi. Uyu muryango ugaragaza ko abakire bangana na 1% bihariye ubukungu bw'isi, bungana n'ubufitwe n'ikindi gice cy'abaturage bangana na 99% basigaye. Itangazamakuru ryabajije abasenateri niba hari icyo biteguye gukora kugira ngo ubusumbane bugabanuke mu Rwanda. Vice Perezida Gakuba Jean Darika yatanze igisubizo.
Kuko byagaragaye muri EACV4 mu gihugu cyacu umwaka ushize, kwebwe igenda igabanuka. Ni ukuvuga ngo ubusumbane hagati y'abakire n'abakene bigenda bigabanuka, uhereye aho twari turi muri EDPRS ya mbere ubu ngubu turiho turagenda igenda igabanuka binagendanye nuko leta ishyira imbaraga muri gahunda zo kurwanya ubukene mu baturage.
Inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena iravuga kugiye no kugisesengura ku buryo bw'imbitse za dosiye z'abayobozi bakuru babanza guca muri Sena mbere y'uko bemererwa guhabwa imyanya kugira ngo barebe niba koko aba bantu bagiye guhabwa imyanya bayikwiriye nta yindi nenge bafite. Abasenateri bakavuga ko ibi babikora mu rwego rwo kureba ko nta n'umwe wabaciye muri humye guverinoma. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Amahoro n'umubano mwiza nibyo byahuje kuri Paruwasi ya Gikondo kuri uyu wa kane abasenyeri ba Kiliziya Gatolika na Angilikani bo mu karere k'ibiyaga bigari kugira ngo barebere hamwe ikibazo cy'amahoro mu karere. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Desire Hatungimana.
Umushikiranganji ajejwe gukinga ibiza n'ibibazo bijanye n'impunzi Serafina Mukantabana amenyesha ko ahari amahoro atampunzi ziharangwa. Yabivugiye muri Paruwasi ya Gikondo mu gisagara cha Kigali ahahuriye abasenyeri n'abandi bantu bakora muri komisiyo y'amahoro bo mu mashengero ya Katolika na Anglikane bo mu Rwanda, mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira baganire ku bijanye n'amahoro n'umubano mwiza muri kano karere k'ibiyaga binini. Kuva mu mwaka wa 2013 abagize ako kanama barahura bakaganira ku ntambamyi z'amahoro muri kano karere n'ukuntu bozitorera umuti. Ariko ikibuza ko kano karere ari kamwe mu bugize Afrika gakunda guhura n'ibibazo by'umutekano. Umushikiranganje Mukantabana avuga ko gushakira umuti ibibazo biri muri kano karere acu chatumye gifadikanya nabo basenyeri muri iyo nama ijanye n'amahoro n'umubano mwiza muri kano karere.
Impunzi zibaho kuko zibazabuza amahoro. Iyo tubonye rero abantu bakora muri domaine iganisha ku mahoro, iganisha ku mutekano, abo ngabo babari abafatanyabikorwa bacu. Niyo mpamvu rero abanyamadini aho bava bakagera bashingiye kuri iyo principe yuko idini ari rizanira umuntu amahoro rikamuzanira umutekano. Abo banyamadini twebwe muri twebwe tubona ko ibikorwa byabo ari iby'ibanze mu kudufasha kugera ku nshingano yacu yo guca iki kintu cy'ubuhunzi yo kubonera ibisubizo impunzi aho ziri hirya no hino.
Musenyeri Antoine Kambanda arongoye diyosezi ya Kibungo amenyesha ko naho kano karere kamamwo amatati bidashobora kubabuza kubandanya bigisha amahoro n'umubano mwiza mu bantu kuko abasambura bazamaho.
Kubaka amahoro ni ukubaka. Kubaka ni ikintu gisaba imbaraga, gisaba amikoro, amafaranga, gisaba abahanga, abubatsi, ariko gusenya ni ikintu cyoroshye. Uwo ari we wese arasenya mu gihe gitoya, ntacyo bimutwara cyane mu mikoro. Ubwo rero turimo kubaka amahoro. Ariko hari igihe hazamo izindi mbogamizi n'izindi nyungu zikadusenyera n'igikorwa twari dushoboye kugeraho.
Mu gihe muri Kongo himirije amatora, ingorane muri kino gihe zikaba zatangwe kwibonekeza. Musenyeri Bahati Sylvestre arongoye abangirikane muri diyoseze ya Bukavu amenyesha ko bazosengera igihugu cyabo bakanabonana n'abatware kugira bafatanye mu gukinga amatati.
Ce que nous devons faire c'est d'abord prier pour les situations qui prévont dans les pays.
Icyo tugiye gukora ni ugusengera igihugu cyacu muri bino bihe bitoroshe, tukigisha urukundo, urukundo mu bana b'Imana. Tuzorondera no kubonana n'abafata ingingo, abanyapolitiki, kugira biteho abajejwe kurongora mu ntumbero yo kugira abanyagihugu ntibasubire kuza barahitanwa n'ibihe bya politiki. Umushikiranganji Mukantabana asaba abo banyamadini kurushizaho kuba hafi y'intama zabo kugira amahoro atsimba atari.
Abanyamadini rero bakeneye kubaka icyizere gihagije, ngira ngo nicyo wenda bazakora kirenze kugira ngo ibyo bavuga byizerwe. Ikindi bakeneye kuza kwegera intama zabo, ngira ngo umunyamadini yagombye kuhagendera kuri cya kintu cy'uko ukuri guca muziko ntigushye. Bo ni bo ba mbere bagombye kubitwereka. Bo ni abantu ugendeye ku mpano yabo, ku nshingano zabo, n'abantu bagombye kuba ari abanyakuri bavugisha ukuri naho umuntu yagatinye kukuvuga. Bo rero nibavugisha ukuri mu bintu byose, uko kuri tuzakugenderaho kugira ngo twubake amahoro n'umutekano birambye.
abasenyeri b'i Burundi bari bitezwe muri ivyo biganiriro vy'amahoro ntibashoboye kwitaba kumva zitamenyekanye. Ibiganiriro rero bikaba bitegekanijwe ko biza gusozerwa n'igisabisho rusange kiza kubera muri paruwasi ya Gikondo. Desiratunga Imana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Mbega kuri ko sindi kinyoma, mbega inaza yo sindi nabi, tukorengera gute ibidutandukanya ngo dusenyere ku mugozi umwe? Inyishu ni mu gikino Murikira Ukuri, mugiye kuba mukurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose ya gatanu kuva isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba. Murikira Ukuri ni igikino mutegurirwa na La Benevolence. Urakeneye kumenya inkuru y'abaseruko n'abarengera? Isango ntigutange.
Murikira Ukuri.
Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ingo 360,000 nizo biteganyijwe ko zizakurwa mu bibanza bitameze neza zituyemo bita manegeka mu Rwanda. Amafaranga azakoreshwa kugira ngo abo bantu bimurwe ntaramenyekana. Ibi byavugiwe mu kiganiro abakorera mu nzego zitandukanye zishinzwe kurengera ibidukikije bahaye abanyamakuru ku mugoroba wo kuri uyu wa kane, mu gihe hitegurwa umunsi mpuzamahanga wahariwe ibidukikije. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Tabita Mukamusoni i Kigali.
Ku munsi mu Rwanda harugwa umuntu umwe akubitwa n'inkuba. Iki kibazo kimaze igihe cibonekeza, imvura iragwa igahitana abantu n'ibintu. Ibi ngo biva kwindagurika ry'ibihe ritegwa n'ibidukikije bikoreshwa nabi canke bigafatwa nabi. Ikigorema kijejwe gukingira ibidukikije kiri kumwe n'ubushikiranganji bwitaho impunzi n'ibiza Midima, bose bahuriza ko gukingira ibidukikije ari igikorwa c'umuntu wese kugira igihugu n'isi bimere neza. Ingaruka zindagurika ry'ibihe zikunze kwibonekeza ziza zitandukanye banye n'ahantu hariho. Sengiyumva Jean Baptiste yari yaserukiye Midima avuga ko mu Rwanda uruhande rwose ruhura n'ibiza byago.
Muri rusange rero ire ry'igihugu cyacu cy'u Rwanda usanga buri gace k'igihugu gafite ibiza bikunda kwibasira. Muri bya bindi bikomoka ku mihindagurikire y'ibihe, uburasirazuba ugasanga bafite ibiza by'umwihariko waho. Ubu dufite nk'ikibazo mu karere ka Kayonza, aho imvura yaguye yose nta mvura yigeze igerayo. Ubu dufite ikibazo cy'amapfa. Twajya mu kindi gice cy'igihugu cyacu, ni ukuvuga mu majyaruguru, uburengerazuba, amajyepfo, ugasanga cyane cyane hari inkangu n'imyuzure. Twarabonye muri uku kwezi ibyabaye mu karere ka Gakenke, ibyabaye mu karere ka Ngororero, mu karere ka Muhanga, aho twatakaje ubuzima bw'abantu bitewe na ya mvura y'igihe kirekire. Igasanga ntabwo twiteguye, igasanga hari imbogamizi mu gace yaguyemo zijyanye cyane cyane n'imyubakire n'imiturire.
Mu gihe bimaze iminsi biboneka ko abantu n'ibintu bahitanwa n'ibiza nk'imyuzuri, imvura y'isegenya n'inkuba, ubushikiranganji bujeje impunzi n'ugukingira ibiza Midima bari bafashe ingingo ko bagiye kwimura abantu bose baba ku nkengera canke mu bibanza bitameze neza aho bita mu manegeka. Gushika ubu abo bantu ntibarimugwa.
Ikibazo rero cyo kwimura abantu mu manegeka ubu gifitwe na Rwanda Housing Authority. Ni ikigo cy'igihugu kigamije guteza imiturire imbere. Ubu gahunda barimo turagenda tuzenguruka uturere twose tw'igihugu tubarura abantu batuye nabi, badatuye mu midugudu ndetse n'abatuye mu manegeka. Yewe hari na bije yabigenewe.
Muri Rwanda Housing Authority ari nabo bajejwe kwimurira aba bantu mu bibanza bimeze neza, bamenyesha ko abantu 360,000 aribo bategerezwa kwimugwa mu maguru masha.
Iki rero ni igikorwa navuga ko kidasanzwe kandi igikorwa gisa nk'aho rwose gihenze cyane. Imibare nyayo y'abantu bari mu manegeka ubu ngubu nk'uko babivuze iri gusubirwamo, ariko ku ikubitiro nk'ikigereranyo twari dufite ingo 360,000. Izo ngo rero ntabwo ari umubare ndakuka, wenda muzayemenya nyuma mu minsi iri imbere. Ibaze nawe kwimura abantu bangana gutyo,
nayo amafaranga ategekanywa gukoreshwa naramenyekana.
Ntabwo ari ibintu bavuga ko ejo ejo bundi bizahita birangira, ariko n'imibare mbabwiye aho ngaho y'agateganyo murumva ko bwayo ari mini. Kuri bije rero nicyo nacyo nakivugaho, nta bije igaragara wavuga yuko umubare wagaragaza nuna, ariko mu minsi iri imbere yo izaba yagaragaye.
Ikibazo nyamukuru gihari nk'uko vyamenyesherejwe muri iki kiganiro ku bamenyeshamakuru, abayobozi bo mu nzego zo hasi ngo batanga ivyegeranyo biri mu binyoma bigatuma abajeje gukingira ibidukikije bataronka ibiharuro nyavyo bakorerako. Midima ivuga ko yatangaye kubona hari abarongozi b'uturere bamenyesha ko ata abantu bakiba mu bibanza bishobora gukwega impanuka mu nyuma bakumva bishwe n'ibiza. Umunsi mpuzamakungu wahariwe ibidukikije utegekanijwe guhimbazwa itariki zitanu z'ukwa gatandatu ku isi yose. Uyu munsi mu Rwanda uzohimbazwa itariki zitatu kubera ku itariki zitanu azoba ari ku munsi w'Imana. Umuyobozi mukuru vyifata kibanza mu kigorema kijejo gukingira ibidukikije umufaso Nicoleta yamenyesheje ko u Rwanda rwaciye ruhindura icivugo c'uyu mwaka abandi bazohimbariza ko kubera ibibazo u Rwanda rufise. Iki civugo mu Rwanda dufatanye urugendo gongera ubudahangagwa mu mihindagurikire y'ibihe ni mu gihe icivugo mpuzamakungu ari kugwanya ubucuruzi butemewe bukoregwa inyamaswa zo ku gasozi. I Kigali, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Inama rusange y'ishami ryo muryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS yemeje impinduka muri uwo muryango zizongera ubushobozi bw'uwo muryango mu bikorwa by'ubutabazi no guhangana n'ibyorezo birimo nka Ebola, Zika n'ibindi. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Lisa Schlein uri Geneve yahinduwe mu Kirundi na mugenzi wacu Diane Ninahazwa.
Izo ngingo zemejwe n'abitabiriye iyo nama bose zari zimaze imyaka itari mike ziri mu mwihwezo. Ingwara Ebola igisibije mu bihugu vya Afrika y'uburengerazuba akaba ariyo yatumye ishiramwe mpuzamakungu yita amagara y'abantu OMS gihutira gutomora ikigiye gukogwa ngo amakungu ahangane n'ibiza bitandukanye. Mu gihugu ca Guine, ingwara Ebola yadutse mu kwezi kwa gatatu ko mu mwaka w'2014, ariko OMS iza gutangaza ivyo kogwa kugira ngo abatarandura bayikingire inyuma y'amezi atanu. Inganda zimaze gutikira. Ico gihe ishamwe rihurikiyemwo abaganga batagira imbibe Médecins Sans Frontières MSF mu mpfunyapfunyo y'Igifaransa yarashikirije amakenga rifise ku kwitonda kwaranze abegwa n'igisata c'amagara mu gutora inyishu yihuta. Ni mu gihe kugera mu kwezi kwa 12 Ebola yari imaze guhitana abantu bagera ku 11,000. Umufasoni Joan Liu aramutswa iryo shirahamwe MSF akavuga ko ubwoba Ebola yateye mu bantu aribwo bwatumye abatari bake batahura ko ingingo zikwiye gufatwa hakiri kare.
The creation of the new WHO health emergencies.
Urutonde rushasha ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu OMS riherutse gusohora mu gutabara byihuta amagara y'abantu ni intambwe ishimishije, ariko rero turabizi ko ataburyo bwihuta bwo kubikora nta n'uburyo buzimbutse buriho. Abanyonyi bari mu bice bitandukanye batagaragaje ubukerebutsi ngo barushire mu ngiro icyo gikorwa kizoherera mu mpapuro.
It will die on paper.
Ishamwe mpuzamakungu gita amagara y'abantu OMS ritangaza ko muri rusange imiliyoni z'abantu 130 baturuka irya nino aribo bakeneye kugarukirwa ko no gufashwa kugira ngo bagire amagara meza vuba bwango. Umufasoni Marguerite Chan aramutswa OMS akamenyesha ko biruko mu gihe ibiza nka Ebola bidahagurukiwe vuba bishobora gutera ingorane isi yose. OMS n'abasanzwe bakorana n'iryo shirahamwe bakaba muri kino gihe bibanze cyane ku ngwara ya Zika nk'uko muganga Chan abisigura.
The Zika outbreak is now rampaging so many countries and not just in the Americas.
Zika ubu nikiri mu turere twa Amerika gusa, ariko iriko iratandukira ibihugu byinshi, ubu ikaba iri kirinjira no muri Afrika. Uravye urujya n'uruza rw'abantu mu isi ni ibintu twategereza kwitega. Dukeneye kwitegura ku buryo igihugu cyose kigira ubushobozi bwo kuyikingira, kuyipima no kuyivura mu buryo bwihuta.
Igihugu cya Brazil nicyo kibangamiwe cyane na Zika. Icyo gihugu gitangaza ko abantu ibihumbi n'ibihumbi aribo bamaze kwandura iyo ndwara. Abafasoni ibibungenze nabo amajana n'amajana bakaba bazokwibaruka abana bafise ingorane mu bwonko n'ubumuga butandukanye bivuye kuri Zika. Ariko aha umushikiranganji ajeje amagara y'abantu muri Brazil Francesca Santos yemeza ko igihugu ciwe congereje inguvu mu gutuza ico kiza. Amafaranga agera ku miliyoni 250,000 y'amadolari y'Abanyamerika niyo ngo leta yatanze kugira ngo hakogwe ubushakashatsi bukwiye kuri iyo ngwara.
The most important lesson was that
icigwa gikomeye cyane twaronse nuko twotegerezwa kwama twiteguye igihe cyose no ku ndwara tumenyereye. Rimwe na rimwe twibaza ko tuzi byose kuri iyo ndwara, yamara ishobora kudutangaza umwanya wari wo wose ku buryo byose aba ko hafatwa ingingo zihutirwa cyane.
Umugera witwa fièvre jaune mu rurimi rw'Igifaransa wakwiragiye uva mu gihugu cha Angola umaze gufata abantu bagera kuri 41 muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Umushikiranganji w'amagara y'abantu muri Congo iharanira demokarasi Bokenga Bosua arahumuriza naho biruko ko igihugu ciwe cashizeho ingingo yo kurinda iyo ngwara no kuyituza. mbere ngo isekeza ry'urucancu rurinda iyo ngwara ryatanguye kuri no wa kane mu gisagara cha Kinshasa rikazorangira igenekerezo rya gatandatu z'ukwezi kwa gatandatu mu gihe abahinga batari bake bemeranya ko icihutigwa ari uguhangana n'indwara zandukira muganga Joanne Liu aramutswa ishirahamwe MSF mu ifunyafunyo y'igifaransa ahamagarira bagenzi we kudafata minenegwe ibindi bibazo bihanze igisata c'amagara y'abantu. Umupfaso ni Joanne yisigura atanga karorero kaho mu bihugu nka Syria, Centrafrica, Yemen na Niger usanga kubera ingorane za politike zihari ibitaro biturigwa bigasahugwa indembe zikicirwa ku bitanda by'ibitaro abajejwe amagara y'abantu nabo iyo badahohotewe ugasanga barishwe canke baranyurujwe. Icegeranyo giheruka gushirwa habona n'ishamwe mpuzamakungu OMS kuvyerekeye ibitero bikoregwa amavuriro cemeza ko ibice 60% vy'ivyo bitero vyakozwe mu myaka ibiri heze vyaba bigamije gutera amavuriro vyakozwe ko eka ngo n'indembe zititabwaho bishemeye kubera imvo z'umutekano ziharugwa mu bihumbi.
Shuti mwese twari kumwe turi hafi kugera ku musozo w'ibiganiro byacu ariko mbere yuko dusezeranaho reka Thomas Kamilindi atwibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Rwema Edward ndagushimiye. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abashinzwe umutekano ejo banyanyagije abaturage bari mu myigaragambyo mu mijyi itandukanye y'igihugu. Igoma abapolisi baregwa ko bashobora kuba barakoresheje amasasu y'intambara. Umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bwa muntu ukorera Igoma yatangarije ijwi rya Amerika ko umwe mu baturage bigaragambyaga yishwe abandi babiri barakomeretse. Naho umupolisi kazi umwe nawe yarishwe ariko n'amabuye y'abaturage bateraga ku bapolisi. Umuyobozi wa polisi Igoma Colonel Blaise Dimundu aramunyomoza yabwiye ikigo ntaramakuru AFP ko nta mupolisi n'umwe wishwe. Abaturage bari mu myigaragambyo yo kwamagana icyo bita umugambi wa President Joseph Kabila wo guhindura itegeko nshinga kugira ngo azabashe kwiyamamariza manda ya gatatu. Muri Uganda urukiko rukuru rwarayiruhamije icyaha cy'iterabwoba umuganda witwa Isa Luyima uregwa gutegura ibitero by'iterabwoba byahitanye abantu 76 i Kampala mu kwezi kwa karindwi mu 2010 icyo gihe Al-Shabaab yatangaje ko ariyo yakoze ibyo bitero. Isa Luyima areganwa n'abandi bantu 13 barindwi bakomoka muri Kenya, batanu ni Abaganda naho umwe ni Umutanzania. Bose baburanye bahakana ibyaha. Urukiko rushobora kuzatangaza ibihano byabo mu cyumweru gitaha. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuherwe Donald Trump niwe uzahagararira ishyaka ry'abarepublikani mu itora rya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kwa 11 gutaha kugira ngo abigereho. Nk'uko ikigo ntaramakuru Associated Press kibitangaza, Donald Trump yarengeje umubare w'abagomba kumwemeza mu ikoraniro kaminuza rizaterana mu kumugaragaro mu kwezi kwa karindwi gutaha. Inama y'iminsi 7 y'abakuru b'ibihugu 7 bigize ibya mbere bikize ku isi G7 irarangira uyu munsi mu Buyapani. Usibye birebana n'ubukungu, abakuru ba G7 bariga no ku kibazo cy'iterabwoba. Nyuma y'inama irangira uyu munsi, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama arajya gusura Hiroshima, umujyi Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarasheho bomba atomic, iki bombe ngoronya kirimbura imbaga mu 1945.
Shuti mwarimu duteze amatwi igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo na hakirangiriye. Mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi. Shimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro. Uwashyize hamwe ibi biganiro ni Inosa Kimenyi, amakuru mwayagejweho na Thomas Kamilindi, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edirwema. Mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.